Mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda twongeye gusamirana kuri FM 104.3. Inshuti zacu miriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza amakuru. Umuyobozi w'ishyaka FDU Inkingi Victoire Ingabire ejo n'uyu munsi yari mu bugenza cy'u Rwanda.
Ndagira ngo nongere mpamiriza Abanyarwanda ko FDU nta mutwe w'ingabo dufite, nta n'uwo tuzagira. Ntabwo ibibazo biri mu gihugu ni ibibazo bya politike bidasaba amasasu.
Victoire Ingabire yabajijwe ibibazo ku gitero cyo mu cyumweru gishize mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yavugwa igani no kwisi kandi Turukiya yatanguye kugaba ibitero ku ngabo z'abakurde ziri mu buraruko bwa Siriya.
Maison Blanche yanze gufatanya n'inteko ishinga amategeko Congress muri anketi zikorwa kuri President Donald Trump.
Leta zumwe za Amerika zisaba Iraq gutanga umuco kubaguye mu myerekano imaze iminsi muri ico gihugu. Ayo makuru yose duce ku masonga idonido yayo ni mukanya isase ku maradio yanyu. Turi kandi kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mugume kumwe natwe.
Amakuru yo hirya no hino tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Presidence Maison Blanche yanze gufatanya n'inteko ishinga amategeko Congress mu maperereza y'inteko irimo ikora kuri President Donald Trump. Bikubiye mu ibaruwa umunyamategeko wa Maison Blanche Pat Capilone yandikiye umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi. Maison Blanche yemeza ko aya maperereza anyuranye n'itegeko nshinga, nk'uko rero uyu munyamategeko abyandika. Nancy Pelosi yatangaje ko ibaruwa ya Maison Blanche ari uburyo bwo gukingira ikibaba ibikorwa by'umukuru w'igihugu byo gutatira demokarasi no kwerekana ko ari hejuru y'amategeko. Yavuze ko gushaka guhisha ukuri bishobora kuba icyaha cyo gutambamira inteko ishinga amategeko mu nshingano zayo ihabwa n'itegeko nshinga.
Muri Turukiya hatanguye igikorwa cha gisirikare cyo kurwanya ingabo z'abakurde ziri mu buraruko bwa Siriya. Ni ingabo ubutegetsi bwo muri Turukiya bushira mu murwi w'abakora iterabwoba. Ibihugu birimwo ivya rutura ku isi navyo bikazifata nk'izidasubirizwa mugambi wo kurwanya umuhari w'iterabwoba witira leta ya Islam. Urunani FDS ruhurikiyemwo abakurde n'abarabu biyemeje gutuza uwo muhari mu butumwa waciye ku rugaga rwawo rwa Twitter. Wavuze ko Turukiya yagavye ibitero by'indege ku birindiro vya gisirikare no mihana y'abanyagihugu. Ubwo Runani Gwemanze ko mu vyegeranyo rumaze kutorokanya hari abasivile baguye muri ivyo bitero ariko ntibatomoye bangahe babiguyemwo. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ku ruhande rwayo naryo ritangaza ko abanyagihugu batari bake begereye umupaka wa Turukiya na Sirikiya na Siriya baja batayiza bukubera gutegwa ubwoba. Ibihugu bitandukanye birimo Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza vyateye ivyatsi ingendo ya Turukiya bivuga ko biza kwitura akanama ka ONU kajeje amahoro n'umutekano kugira ngo hafatwe ingingo zishemeye.
Uyu munsi Komite Nobel yatangaje amazina y'abashakashatsi batatu yahaye igihembo cyitiriwe Nobel mu by'ubutabire shimi. Aba bahanga ni umunyamerika John Goodenough w'imyaka 97 y'amavuko, umwongereza Stanley Whittingham w'imyaka 78, n'umuyapani Akira Yoshino ufite imyaka 71. Komite Nobel ibashimira ko bahimbye amabuye atanga amashanyarazi akoze mu cyitwa lithium ion. Aya mabuye yatangiye gukoreshwa no gucuruzwa rero mu 1991. John Goodenough, Stanley Whittingham, Akira Yoshino bazagabana igihembo kingana n'amadolari 1918. Kuva ku wa mbere y'iki gihembo rero cyo mu by'ubutabire, Komite Nobel imaze guhemba abahanga mu by'ubuganga no mu by'ubugenge physique. Ejo kwa kane izatangaza uzahembwa mu by'ubwanditsi literature, naho ejo bundi kwa gatanu niho uzahabwa igihembo cy'amahoro azamenyekana.
Ejo gi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Leta Zunze za Amerika zisaba Iraq gutanga umuco kubaguye mu myerekano yo gusaba impinduka mu bisata bitandukanye yari maze iminsi muri ico gihugu. Bivugwa ko abarenga ijana ari bo baguye muri iyo myerekano yakomerekemwo abarenga ibihumbi bitandatu. Igisirikare ca Leta Iraq cemanga ko cakoresheje inguvu mu myerekano yo kwa Mungu no kuwa mbere yaguyemo 13. Abategetsi muri ico gihugu bakavuga ko bigoye kumenya abamijaguye amasasu mu myerekanye ku yindi minsi. Hagataho amakuru ava muri Iraq yavuga ko agahengwe kagarutse uno munsi mu bisagara bitandukanye birimo umurwa mukuru Baghdad. Amashure yari yarugawe yongera kugurugwa co kimwe n'imirimo itandukanye ya Leta. Ishami ryigenga rikorera mu vy'ubuhinga bwa none muri Iraq, Net Blocks, yavuze ko naho agahingwe kagarutse mu bice bitari bike, internet yo itari kwirakora, ibiriko bituma amenyesha makuru muri ico gihugu badashobora gutangaza amakuru akwiye ku ruhagarara ruhari. Leta yirinze kugira ico ivuga kwihagarikwa rya internet.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Irani bwa mbere na mbere mu myaka 40 ishize, abagore bemerewe kureba umukino w'umupira w'amaguru w'abagabo. Abagore 3,500 baguze tike zo gukurikirana umupira umukino w'ikipe y'igihugu cya Irani n'igihugu cya Cambodge uzaba ejo kuwa kane i Teherani mu rwego rw'amajonjora y'igikombe cy'isi 2022. Nyuma ya revolusiyo ya Kiisilamu mu 1979 muri Irani, abagore ntibari bemerewe kujya muri za stade. Leta ya Irani yongeye kubemerera nyuma y'urupfu rw'umugore witwa Sahar Kodayari w'imyaka 30. Mu kwezi gushize yiyambitse gihungu agerageza kwinjira muri stade kugira ngo ajye kwirebera umukino w'ikipe yakundaga. Polisi yamutaye muri yombi bukeye yiyahura yitwitse n'umuriro imbere y'urukiko yaragiye kuburaniramo. Nyuma y'urupfu rwa Kodayari, FIFA ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi yashyize igitutu kinini cyane kuri Irani yisaba kureka abagore nabo kujya kuri stade, naho bamwe mu bakinnyi b'umupira b'ibyamamare ku isi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bandikiye FIFA bayisaba kwirukana Irani mu marushanwa mpuzamahanga niba itemereye abagore kujya kureba imikino muri stade. Ejo abagore ntibazicarana n'abagabo, ni ukuvuga ntabwo bazicara iruhande rw'abagabo, bazajya mu gice cyabo cyihariye, kandi abapolisi kazi 150 bazaba babacungira hafi cyane.
Abatari bake mu bihebeye Imana muri Ekleziya Katolika ya Amerika y'Ubumanuko bashigikiye ko abagabo bubatse izabo mu karere ka Amazoni bemererwa kuba abapatiri. Uruhande rusaba ko ubuseribatire ku bapatiri buvanwaho, rusigura ko abahurumbira ubupatiri batera bagabanukana cane cane muri Amazoni. Mu nama idasanzwe y'Abepiskopi Katolika ku bibazo bitandukanye bivugwa muri Amazoni iri kwibera i Vatikano mu Butaliyano kuva ku wa mbere, umwe mu basenyeri bakukurutse muri Brezil yabwiye bagenzi biwe ko bibiri vya gatatu vy'abepiskopi bo mu karere ka Amazoni bashigikiye ko abagabo bahumuye biyubashe kandi bataguyaguya mu kwemera kwabo bo kwemererwa kuba abapatiri. Musenyeri Elwin Katler yabwiye amenyeshamakuru ko atakunda ivyogenda kuko abanyagihugu bo muri Amazoni bakomeje kubibasaba. Yitanze ko akarorero avuga ko yagiye kugendera abanyagihugu bakunze kumubaza bati umugore wawe arihe, yababwira ko atabafise bikabatera ikigongwe. Musenyeri Elwin yasiguye ko ibanga ry'ukwemererwa gutanga ukaristiya nka patiri rirengeye na kure. Ubuseribateri bw'abapatiri bwatanguranye n'ikinjana ca 11 bitegekanije ko abepiskopi Katolika mu karere ka Amazoni mu mpera za kuno kwezi barungikira urwandiko Papa Francisco bamusaba ko abubatsi zabo bemererwa kuba bapatiri.
Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umurongo wacu wa FM 104 n'ibica 3 mu Rwanda wakize ibibazo rero byakemutse. Ubu ngubu noneho twagarutse kuri uyu murongo FM 104 n'ibice 3, naho mu Burundi nyine nkuko mubizi turi kuri metero 19 na metero 22. Mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu veo.com mukurikira aya makuru uko tuyabagezaho mu kanya n'amakuru mu biyaga bigena. Mu Rwanda urukiko rukuru rwicaye Inyanza mu ntara y'Amajyepfo rwasubukuye urubanza rw'abayoboke b'ishyaka FDU Inkingi baregwa ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi. Eric Bagirubusa yakurikiye iburanisha.
Abaregwa bongeye kugaragara mu cyumba cy'urukiko bambaye amapingu ku maboko ndetse n'andi mapingu ku maguru afatanije n'iminyururu. Icyumba cy'urukiko cyari kirinzwe n'abacungagereza bafite imbunda. Ubushinjacyaha nibwo bwongeye gutindana ijambo busubiza ku byavuzwe n'umunyamategeko Gatera Gashabana wunganira benshi mu baregwa. Ni nyuma yaho bigaragaye ko Maître Antoinette Mukamusoni wunganira Leonire Gasengayire atabashije kwitabira iburanisha ku mpamvu z'uburwayi. Umushinjacyaha bwana Ndibwami Rugambwa bwiye urukiko ko ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no gukorana n'imitwe y'itemewe abwoba baregwa bose bahuriyeho. Maître Gashabana hakana ko batabibajijweho mu nzego z'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha, nyamara ngo bitari ukuri. Yavuze ko bose babimenyeshejwe babibazwaho, bamwe barabyireguraho abandi barabihakana. Umunyamategeko Gashabana avuga ko barwana shyaka ba FD Inkingi batari bwifatanye n'andi mashyaka bagamije gushyiraho umutwe w'ingabo wa P5 mu gihe batari bemewe n'amategeko. Umushinjacyaha asubiza ko abaregwa batariho mu rwego rw'amategeko, ariko ko ibikorwa bakurikiranyweho byo byabayeho. Avuga ko babarega buri muntu nka gatozi ku ruhare rwe, kandi ko bashingiye ku bikorwa cyane ko bemera ko bakoraga mu bwihisho bagamije kwiyoberanya. Umushinjacyaha yibukije ko hari raporo iheruka y'umuryango w'abibumbye yakozwe igaragaza ko muri Kongo muri Kivu y'Epfo hari abarwanyi ba P5 bitorezaga mu gace ka Fizi. Ubushinjacyaha bukomeza gushimangira kuretse n'icyegeranyo cya Loni na bamwe mu baregwa bafashwe ku ikubitiro babanje kwemera ko bari bagiye muri iyo mitwe. Bwavuze ko kimwe mu bimenyetso bishimangira ikirego cyabwo ari amajwi yafashwe n'inzego z'umutekano mu biganiro baregwa bagiranaga kuri telefone. Ayo majwi n'ubutumwa bwa WhatsApp byumvirijwe mu iburanisha riheruka. Gusa bukavuga ko ubutumwa bwa WhatsApp bwo bwafashwe nyuma hashakwa ibindi bimenyetso byunganira ibyariho, kuko inzego z'umutekano zari zimaze igihe zikeka baregwa. Umucamanza abajije umushinjacyaha uburyo ibimenyetso byari byaratangiye gushakwa mbere y'uko umushinjacyaha mukuru atanga icyemezo cyo kumviriza telefone z'abaregwa. Aha Maître Gashabana akavuga ko mu kumviriza abo yunganira bitubahirije amategeko habayeho kuvogera ubuzima bwite bwabo. Bwana Ndibwami Rugambwa uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha yasobanuye ko ababajijwe bose byari byaratangiye uruhusa. Yavuze ko mu kubabaza mu 2017 byaje kugaragara ko hari ibimenyetso bigaragaza ko bari baratangiye gukora ibyaha mu mwaka w'2016. Urukiko kandi rwashatse kumenya aho ubushinjacyaha bushingira abo barega ko bakoranaga n'imitwe y'iterabwoba. Bwasobanuye ko ibikorwa bakoze ubwabyo ari byo bitanga inyito y'ibyaha. Buvuga ko batatu mu baregwa barimo Papias Ndayishimiye wafatiwe Rusizi ngo yemeye ko yaragiye mu mitwe y'iterabwoba, ahariko bunashingira kuri zimwe mu manza zaciwe n'inkiko z'u Rwanda ziburanishwamo ibyaha by'iterabwoba, bugasaba ko urukiko rukuru rwazazishingiraho. Maître Gashabana ashingiye ku miterere y'ikirego n'uburyo abaregwa bafashwemo bakabazwa bamwe batunganiwe, asaba ko ikirego cyazateshwa agaciro. Uruhande bahanganye ariko rwo rukavuga ko nta cyatuma ikirego giteshwa agaciro kuko nta tegeko ryishwe. Abaregwa umunani bunganirwa n'umunyamategeko Gatera Gashabana bagombye guhita basubiza kubivuga n'ubushinjacyaha, byagaragaye ko bagombaga kubanza kugira icyo bavugana n'ubwunganizi. Bwana Tanazi Kanyarukiko wiburanira muri uru rubanza niwe wagize icyo avuga ku byaregwa. Ubushinjacyaha umurega ko yamaze ukwezi azi ko hari gutegurwa umutwe w'ingabo utemewe, ariko ntiyatangira amakuru ku gihe ku nzego z'umutekano. Wemera ko yari umuyoboke wa FPR Inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi, bagenzi be bo muri FD Inkingi bamufata nk'intasi yoherejwe mu bikorwa byo kubaneka. Yabwiye urukiko ko ibyo bavuga byose ari amatakirango kuko nta bimenyetso babitangira. Ubushinjacyaha umurega ko yagize uruhare mu kohereza mu mitwe y'iterabwoba witwa Venus Twiringiye Imana avuga ko agiye kwiga, mubishingira ku biganiro byo kuri WhatsApp bagiranaga. Uregwa yabwiye ubushinjacyaha ko ubushinjacyaha umurega bwivuguruza bukirengagiza akazi yafashije inzego z'umutekano, kuko ngo yatanze amakuru ko Norbert ufite amahoro yari agiye kujya mu mitwe irwanya leta ahita afatwa. Yasoje asaba urukiko ko rutazaca urubanza rudakoze iperereza ryimbitse ku byaha burana. Yasabye ko yazasubizwa ibyo byose byafatiriwe hagasuzumwa ibimenyetso byose yaburanishije akagirwa umwere. Imyaka ibiri irihiritse abaregwa bose bafunzwe, ariko biboneka ko urubanza rugana ku musozo. Uko ari 11 haburamo bwana Boniface Twagirimana, vice perezida wa mbere wa FD Inkingi, batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiro z'ukwezi kwa 9/2017, baregwa ibyaha byo kugambirira kugira nawe ubutegetsi buriho, gukorana n'imitwe y'iterabwoba no kugambirira gushyiraho umutwe w'ingabo zitemeye mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho. Ibyaha byose bakabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha ritahari zasubukura ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 10. Ejo bagira ubusajwi rya Amerika, Inyanza mu Majyepfo y'u Rwanda.
Eric Agataho umugambwe FDU inkingi urahakana ko ataruhara ufise mu bitero biherutse kugabwa amajaruguru y'u Rwanda bigahitana abanyagihugu 14 abandi bagakomereka ivyo madame Victoire Ingabire aramutswa uyo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali abivuze mu gihe rwego rw'ubwenzacaha muri ico gihugu ribe rukomeje kumuhamagaza ngo ababazwe kuri ivyo bitero Ejo nuno musi madame Ingabire yari yagiye ku biro by'urwo rwego nk'uko yabwiye mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma mu kiganiro bagiranye kuri telefone.
Nibyo koko ejo nari natumiwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ndetse n'uyu munsi nagiyeyo ariko uyu munsi ntabwo bavuga twarikoze kubera ko umwunganira amategeko atarahari ariko nibyo nagiye kubazwa ibijyanye na biriya bitero byabereye mu Kinigi.
Ko biriya bitero byakozwe n'abantu bivugwa mu itangazamakuru ko arabo muri RUD urunana wowe ukaba uri umuyobozi wa FDU inkingi kuki barimo kugutumiza
naho ngaho ikibazo kiri ko uyu munsi ibyaha byose bikozwe bumva bigomba kugaririzwa muri FDU inkingi ndagira ngo nongere mpamiriza abanyarwanda ko FDU inkingi nta mutwe w'ingabo dufite nta niwe tuzagira ntabwo ibibazo biri mu gihugu ni ibibazo bya politike bidasaba amasasu narayivuze kera na FPR ku butegetsi yakoresheje amasasu ivuga ngo irazana demokarasi irazanye abanyarwanda ubwisanzure uyu munsi ntabwo twageze FPR ku butegetsi ntabwo rero amasasu demokarasi ubwisanzure mu gihugu kurwanya ubukene bizanwa na Kalashnikov ntabwo waza wica abaturage uvuge ngo urimo urababohora ntabwo bishoboka ntabwo rero iyo strategy niyo ngengabitekerezo imeze ityo FDU tuyifite nta nubwo dushobora kuyikoresha kuko dusanga atari igisubizo cy'ibibazo igihugu cy'u Rwanda gifite.
Madame Ingabire uvuze amagambo akomeye cyane kuko uravuga uti ntabwo waza wica abaturage ngo uvuge ko uzanye demokarasi bisa nk'aho uyasubiyemo kuko icyo gitero kikimara kuba wasohoye itangazo ku rubuga rwawe rwa Facebook uvugamo amagambo uvuga ngo ntabwo wavuga kukunda igihugu ngo wica abaturage bacyo wakumva ayo magambo ni nkaho wagira ngo wavuganye n'abakoze buriya bwicanyi bakakubwira ko bakunda igihugu madame Ingabire
ya nuko kenshi usanga niba abantu bavuga ngo bararwanya ubutegetsi buriho ariko bagahita no kwica abaturage nge nibyo nibaza hari ubwo bwicanyi bukorwa n'abo ngabo bavuga ngo baje gutabara u Rwanda ntabwo watabara abanyarwanda ubica ntabwo wakunda igihugu uri mu Rwanda ngo wice arene igihugu ubwicanyi ubwo aribwo bwose ngenda burwanya aho buva bukagera umunyarwanda ubuzima bw'umuntu ni ntanyeganyezwa nta munyarwanda ubundi wagombye kwicwa noneho ntababazwa no kubona umunyarwanda yitwa n'undi munyarwanda kandi bikitwa ko amwishe ngo mu nyungu z'igihugu ibyo ntabwo ari mu nyungu z'igihugu niba wishe umunyarwanda umwishe mu nyungu zawe bwite abantu bakagira icyo abanyarwanda ngo bitwaze ngo bikoze mu nyungu z'igihugu ntabwo ari byo niyo mpamvu durwanya n'ibyo inyuma uwica n'uwo ari we wese aho yaba ariho hose iruhande yaba ariho rwose nzahaguruka mu Rwanda
Madame Ingabire ariko dusubiye ku bya kiriya gitero wowe uravuga uti bari abantu simbazi naho baturutse simbazi naho bahuriye na FDU
FDU nta mutwe w'ingabo tugira n'uzahaguruka akiyita ngo ni ingabo za FDU uwo muntu azaba abeshya kuko ninjye muyobozi wa FDU uzavuga ngo ni ingabo za FDU ninjye nzavuga ko umuntu abeshya kandi nzanamunyomoza kandi azaba azi neza ko arimo abeshya kuko nta ngabo FDU igira niba rero n'uwicaye ahantu akabitekereza akumva yari kuzitira ingabo za FDU yiye iki ntazabikore kuko nzamutamaza FDU ntangabigire nta n'ibyo nzagira na rimwe
ariko madame Ingabire mufatanyije na P5 muri mashyaka agize P5 kandi irimo umutwe wa RNC harimo ndetse n'abariya bafashwe bari mu nkiko hariya mu Rwanda ntubona ko nawe bashobora kugufata nk'ufatanyije nabo muri P5 bakaba bakubaza ibikorwa n'izo ngabo
hari ikintu ngira ngo abantu basobanure iyo abantu bashyize hamwe iyo amashyaka yashyize hamwe basanzwe muri politiki bumvikana ibyo bagomba gukora ibyo abantu bagomba gukora ibyo abantu ba P5 ibyo bahuriyeho ni ibijyanye na politiki ni ibijyanye na diplomasi ni ibijyanye n'itangazamakuru ubundi ishyaka ririgenga ntabwo rero ibikorwa bikorwa mu ishyaka iri n'iri ushobora kuza kwizaniza mu rindi shyaka ntabwo ibyo abanyepolitiki bose barabizi ntabwo ibikorwa by'ishyaka rimwe ubyitirira irindi shyaka ntabwo bishoboka
nuko rero RIB irakomeza irakubaza ibindi bakubajije ni ibiki
ikindi bijyemo cyane kuko nshya tuzi igikorwa ariko ndumva kuvuga yuko nabashijwe kuri ibyo bitero kandi ko nashubije ibyo maze kubasubiza nibyo nabashubije FDU ntangaziro tugira na nizo tuzigera tugira FDU ntabihuriye n'ibitero byishe abaturage bo muri Kinigi. Ngewe ndabure ku giti cyanjye cyangwa ishyaka nyobora nta ruhare na rumwe rufite mu baturage. Niba bavuga batabarishe nibarinde, ntabwo mbona ukuntu babiza kwibaza mu gitwe wa ishyaka rya FDI nk'iyi. Nuko nicyo ngira ngo abantu bari kujya bakomeza gusa n'abayobyuburari bagashaka kurwanya FDI nkingi ikora politiki yayo mu gihugu. FDI nkingi iri mu gihugu, nta ngabo dufite kuvuga ngo abantu bicaye hariya ngo ngo ni FDI yabishe babatema ngo bageze gute, kandi muri FDI bahora batwicira abantu. Ibyo ni byo usanga ari kuyobyuburari mu buryo bukabije, wenda no kugira ngo abantu barenzeho. Mfite ikibazo cyo kubarwanya ishyaka barimo bicwa, ntabwo rero natwe twajya no kwica abandi baturage, kandi n'ubwicanyi bukorerwa abarwanya ishyaka bwanjye mbarwanya.
Madame Ingabire, umaze igihe uvuga amagambo yo kunenga ubutegetsi bwo mu Rwanda utajenjetse, umeze nk'umuntu wabonye imbaraga nshya ziguha icyizere cyo kuvuga ibyo umuntu yabonaga ko utashoboraga guhita uvuga ukiva muri gereza. Izo mbaraga urazikura kuki?
Imbaraga nzihabwa n'abaturage, kuko niba ndwanya akarengane gakorerwa abaturage mu ngingo z'abaturage, nta handi imbaraga nzikura. Ntabwo imbaraga nzajya nzazikura mu gisirikare, imbaraga ni mu baturage, kuko abaturage ntibarenganwa. Ukavuga ku ruhande rw'abaturage ukabavuganira, naho imbaraga uzikura kuko iyo ubona uri mukuri kandi ukabona nabo uvugira bakumva, ntacyatuma utagira imbaraga cyane iyo uzi ko ntacyo uri mu gukora, kuko ntakiri ndimo nkora.
Madame Victoire Ingabire, umukuru w'ishyaka FDU Inkingi, yaganiraga rero na Geoffrey Mutagoma. Azasubira kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB ejo bundi ku wa gatanu nk'uko yabitubwiye, nyuma rero yo kujyayo uyu munsi n'ejo hashize ku wa kabiri. Mu Burundi, urubanza rw'abantu 20 bagirizwa iyicwa rya President Melchior Ndadaye mu 1993 rwari rwumvirijwe ku nshuro ya mbere na mbere mu mujyi wa Gitega hagati mu gihugu. Aba bantu baregwa barimo abahoze ari abasirikare bakuru. Urubanza rurabera muri sentare ntihinyuzwa. Urubanza kandi rwari rufite umutekano urinzwe bikomeye. Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika ryateguye rifashijwe n'abanywanyi baryo mu Burundi, murayishikirizwa na Desire Hatungimana uri Kigali.
Umushikirizamanza ahawe ijambo na sentare yatanguye asoma ibirego yagiriza abo yashengeje, harimo guhungabanya umutekano w'igihugu n'inzego z'igihugu, gutegura no gushyira mu ngiro igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior. Sentare ihaye ijambo abaregwa. Abunganira abaregwa bavuze ko sentare ntahinyuzwa, atabubasha na buti ifise bwo kuburanisha abo bunganira. Umwe mu bashingwa manza yabajije sentare ati, ni kuki mwakira urubanza amasezerano yarusha yaciye mu gihe hari imanza nyinshi zidindiriye mu masentare? Uwo mushingwamanza yashimangiye iciyumviro ciwe yemeza ku masezerano avuga ko urubanza rw'abishe Ndadaye ruzokumvirizwa mu mugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira. Hari uwundi mushingwamanza yunganiye mugenzi we asaba sentare kurekura abarimo yunganira bafunzwe bagirizwa iyo dosiye ya President Ndadaye Melchior kuko atagituma bafunzwe. Uwo nawe yatangarije sentare ko n'abahora bafunzwe bagirizwa iyo dosiye bose bahawe ikigongo cy'ikivunga mu mwaka w'2006. Inyuma y'impari nyinshi zatanguye isaha 4 z'umusase zikaza guhagarikwa isaha 11 z'umuhingamo, sentare yavuze ko igiye mu mwiherero mu kwiga ibisabwa n'abunganira abaregwa. Urubanza ruzosubira gusasa ku munsi wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2019 kugira ngo sentare itange icyavuye mu mwiherero wayo. Muri abo 20 bakurikiranwa n'ubutungane, bane gusa nibo bafunzwe. Abo nabo ni Ndayisaba Celestin, Nahigombe Yanise, Niyo Nkuru Laurent na Gahungu Gabriel. Mushaburi Defense nawe nyene yahora ari intwazanga bikomeye, yarengutse imbere y'ubutungane yidegemvya mu mwambaro wa gisivile acungirewe n'abapolisi. Bose uko ari 5 bahora ari intwazanga bazikomeye mu gisirikare igihe President Melchior Ndadaye yagandagurwa muri gitugutu mwaka w'1993. Abandi hagwiriyemo abanyapolitike bari begereye Perezida Buyoya, nabo nyene baravuzwe muri urwo rubanza. Uhereye kuri Perezida Buyoya yarongoye Burundi inshuro zibiri. Perezida Buyoya naho atarengutse, hari haje umushingwamanza wiwe co kimwe n'abandi banyapolitike bahora ari Somambike. Nawe muri abo twovuga Aster Girikugomba, Libere Baranunyeretse na Rukiru Kungama, bose babaye abashikiranganji kuri leta ya Perezida Buyoya. Hari n'abandi banyapolitike bitavye atana babunganira barungitse. Muri abo harimo nka Karoli Mukasi yigeze kurongora umugambwe Iprona, Antoine Nduwayo yigeze kuba umushikiranganji wa mbere, na Alphonse Marie Kadege yigeze kuba icegera c'umukuru w'igihugu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Desire Atungimana rero urakoze watugezagaho inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi kuri bari abantu rero baburanishwa urupfu rwa President Melchior Ndadaye mu 1993 bakaba barimo rero abantu bari abasirikare bo mu rwego rwo hejuru.
Nuko rero duce dusubira mu gihugu cy'u Rwanda cakiriye inama mpuzamakungu y'urwaruka izwi nka Youth Connect Africa Summit 2019. Hiteze urwaruka rurenga ibihumbi cumi ruvuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Abanshi muri bo ni abagwizatunga, abikorera utwabo, abanyamitahe n'abatumye haba impinduka muri sosiyete babayemwo. Icivugo n'iterambere rifatiye ku rwaruka. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari ahari kwarabera iyo nama i Kigali mu Rwanda. Claver, amahoro ngaho i Kigali.
Amahoro neza Diana Elinahazwe.
Gumaze kudutangariza yuko Perezida Paul Kagame aza yafashe ijambo bikuru bikuru yavuze mu butumwa bwiwe n'ivya.
Neza na neza ino nama ihuje urwaruka rwenga ibihumbi cumi nk'uko warumaze kubivuga, bakavuye mu bihugu birenga 91. Perezida rero Paul Kagame amaze guhamagarira runo rwaruka kwirinda kuja mu bihugu byo hanze ya Afrika cyane cyane Buraya, kuko benshi bagwa mu nyanja canke muri Oseya bahari. Akavuga ati nyabune nimwubake ibihugu byanyu, mureke kuja muri ibyo bihugu ibyo muja kurondera aho hanze ngaho mubufite mu minwe. Agahamagarira ibihugu bya Afrika nabyo kugira iterambere riramye kandi rifatiye kugwaruka, kugira ngo zerekeye ubutunzi, zerekeye imibano, byerekeye amagara y'abantu, byerekeye imbere ubwo gwaruka baja kurondera hanze ya Afrika babisange muri Afrika nyine.
Hamwe kugwaruka gwo gwasubije kiruvuga yuko ari akamu rwiteze kuzokurikiza.
Navuganye n'umunyarwanda umukongomane no muri Congo Brazzaville, bose bavuga bati nyabuna hanze naho dushaka kuja, tukuja kwiyahura hako tuja kugwa mu bahari tutari buhambwe n'imiryango yacu, twosuma tuguma muri Afrika. Hari umwe mbere yize Iburaya yavuze ati nitwateze imbere ibihugu byacu bya Afrika, abo banyaburaya bazoza kudusanga hano muri Afrika tubahe ku byacu.
Ni inama izomara igihe kingana gutega karave?
Ni inama izoshika ku munsi wa gatanu, ariko twosubita ko ibi Perezida Paul Kagame abivuze mu gihe u Rwanda rwatanguye kwakira bamwe muri abo bimukira bashaka kuja Iburaya ariko bakagirwa imbohe mu gihugu ca Libya. Abagera mbere kuri 66 bamaze gushika hano mu Rwanda, bukaba bwiteguye no kwakira abantu.
Reka tukure kubandanya uruyaga n'ubwo gwaruka, uraza kutubwira ibindi makuru yacu yejo mu gitondo muzo wa mwavuganye n'ubwo gwaruka. Ugire umugoro wa mwiza.
Murakoze nawe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Urwaruka rero, urubyiruko barenga ibihumbi icumi bari mu nama yabo Youth Connect Africa Summit 2019 i Kigali mu Rwanda. Mukanya aya makuru turaba tuyashoje, ariko mureke tubibutse ingingo nkuru nkuru zayo hirya no hano twabagejejeho. Duhere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Presidence Maison Blanche yanze gufatanya n'Inteko Ishinga Amategeko mu maperereza irimo ikora kuri Perezida Donald Trump. Mu ibaruwa yandikiye Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite, ivuga yuko aya maperereza anyuranye n'itegeko nshinga. Naho umukuru w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi aravuga ati gushaka guhisha ukuri bishobora kuba icyaha cyo gutambamira Inteko Ishinga Amategeko mu nshingano zayo ihabwa n'itegeko nshinga.
Nayo muri Turukiya hatanguye ibikorwa vya gisirikare vyo kurwanya ingabo z'abakurudo ziri mu buraruko bwa Siriya. Ni ingabo ubutegetsi bwo muri Turukiya bushiramo umurwi w'abakora iterabwoba. Ibihugu birimwe vya rutura kw'isi navyo bikazifata nk'izidasubirizwa mu gambi wo kurwanya umuhari w'iterabwoba witira leta ya Kiislam. Urunani FDS ruhurikiyemo abakurudo n'abarabu biyemeje gutuza uwo muhari, kwavuze yuko hari abanyagihugu bazaba bamaze kugwa mu bitero vya Turukiya.
Uyu munsi Komite Nobel yatangaje amazina y'abashakashatsi batatu yahaye igihembo cyitiriwe Nobel mu by'ubutabire shimi. Aba ni Umunyamerika John Goodenough w'imyaka 97 y'amavuko, Umwongereza Stanley Whittingham w'imyaka 78, n'Umuyapani Akira Yoshino ufite imyaka 71. Amakuru rero nizeye ko yabaryoheye. Turabashimiye cyane kuri mikoro mwari kumwe
na Diane Nahazwe
na Thomas Kamirindi. Mugira umugoroba mwiza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.